Igihugu cya Tanzania gisigayemo impunzi z'abarundi zirenga gato 145,000 ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajeje amagara y'abantu mu ntara ya Kigoma abamaze kwicandagisha bagera hafi 70,750 gusa benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa COVID-19 abanyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye uwa mbere. Hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson and Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha, amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro Igihugu cy'America.
Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza, kuko n'abagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari ukubandanya bagenda na burya bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ubwo rushinge rwa corona ntabwo twipfuza. Kandi ikindi nacyo twongera ko ni uko no ku mashuri abana basigaye biga nabi bivanye n'izo nshinge, babonye igari bakiruka.
Icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera izo nshinge za corona tugombye icyo kibazo kwe bjo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye
ntaje honyene ntangwe kutumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva nukuri aha ni ngorane ku mutekano w'impunzi aha nukuri twege kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu nukuri ni murabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu henise
turagira amagenga je niyo ngaharura nko kuri je niyo hageze ku mwanya wo kuza guteza inshinga
Sida gusa babandi batanye inyigisho rucanje rusigura iki rufasha iki bigenge kuko byonyine
nukuri umutima ucuga muri hejuru. Kandi nukuri turasabye Leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe, kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni ku bushake nta guhatwa kurimo.
Naho biruko harimo bake bake babona yuko izo canco zikenewe kandi zibafasha gukemura icyo kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi 3 kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cy'Ubushinwa.
Cya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Ukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwigwe turi impunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwiwe burangirikanye.
Kuva mu ntango z'umwaka w'2020 umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rigejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose, ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho bya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS yemeza ko umugera corona umaze kwica abatari bake hose ku isi, ariko nta makuru y'abandura kibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka 3 kuva uwo mugera utangiye kuvugwa. Gusa amakenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, ku bw'Ijwi ry'Amerika.